Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vuga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'akaganya. Namakuru turategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona. Kuri uyu munsi wa kabiri Abanyamerika barimo gutora perezida. Yemwe abinkwakuzi banarangije gutora bifashishije iposita cyangwa se amasanduku y'itora yabugenewe hirya no hino mu gihugu.
Ikintu gikomeye twifuza ni uko uza gutsinda hamwe n'uza gutsindwa baya gutora ushobora gutanga ijambo rinywanisha abantu.
Uwo ni Professor Lionel Remesha w'Umurundi wigisha muri kaminuza ya Alliance International University iri mu mujyi wa San Diego muri leta ya California inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ku matora muri Amerika. Abarundi n'Abanyarwanda b'Abanyamerika nabo ntibatanzwe muri icyo gikorwa. Turaza kuganira na bamwe mu kanya. N'abagenzi bacu bagiye kuri Presidency ya Amerika ku biro by'itora muri leta Virginia na Maryland baraza kutubwira uko basanze byifashe. Amakuru yacu uyu munsi rero twayahariye amatora inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abanyamerika barahitamo uyu munsi kwa kabiri uzabayobora muri iyi myaka ine iri imbere hagati ya Perezida Donald Trump w'umurepublikani n'umudemokrate Joe Biden wahoze ari vice perezida. Fidel Niyongabo abafitiye iyi nkuru.
Abanyamerika miliyoni n'imiliyoni baratora uno munsi kwa kabiri mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo guhitamwo uwuzobayobora mu kiringo cy'imyaka ine y'imirije. Ibiro by'amatora biruguruye mu bice nka byose byo mu buseruko bw'igihugu Joe Biden araza kuja mu bisagara bibiri byo muri leta ya Pennsylvania mbere y'uko agaruka muri leta ya Delaware gushikiriza ijambo ku muhingamo w'uno munsi. Trump araza kugendera icyicaro c'abajejwe kumufasha gusubira gutorwa hanze y'igisagara cya Washington imbere y'uko agaruka mu biro vyiwe Maison Blanche. Araza gutanga kandi ikiganiro kuri programme yitwa Fox and Friends ya television Fox News. Abanyamerika barenga miliyoni 99 baramaze gutora, ni ukuvuga ibirenga bibiri bya gatatu by'abagera ku miliyoni 139 batoye mu mwaka w'2016. Benshi mu batoye imbere y'igihe bamenyesheje ko bashatse kwirinda imirongo miremire y'abatora uno munsi kuwa kabiri mu bibanza by'amatora. Ni mu gihe ibitigiri by'abandura umugera wa corona bibandanya kwiyongera mu gihugu.
Ubufaransa bumenyesha ko abasirikare babwo bishe intagondwa za kiisilamu 50 muri Mali. Ibindi twumve mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Inteko z'Ubufaransa zigwanya intagondwa z'abayisilamu karere ko muri Afrika mu burengero zishe intagondwa z'abayisilamu zirenga 50 zifata abandi bane mu gikorwa cya gisirikare cyabaye mu biheze. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Ubufaransa Florence Parly yatangaje ku munsi wa mbere mu ijoro ko inteko z'Ubufaransa mu karere zafashe kandi ibigwanisho n'ibindi bikoresho byari mu minwe y'intagondwa z'abayisilamu ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, ugako vyerekana ko imigwi y'iterabwoba idashobora gukora ivyo yishakiye yatankurikize. Parly yagendeye umugwa mukuru wa Mali Bamako ku munsi wa mbere n'uno munsi kuwa kabiri. Yabonanye n'uyoboye leta afata kibanza, yasabye ko haba amatora yisunze demokrasi mu buryo bwihuta bushoboka. Yamenyesheje kandi ko ubutegetsi buhari muri iki gihe bwatanze uwo muhango. Ubufaransa bufite inteko 2,000 mu karere ko muri Afrika mu burengero zigenewe gufasha kugwanya imigwi y'intagondwa muri ako karere.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho aya makuru. Murumva Radio Ijwi rya Amerika bigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube kuri Radio ya Truvewa no kuri internet kuri www.radioyatruvewa.com. Leta zunze ubumwe za Amerika Diane nahazwe na Edi Rwema banyarukiye kuri bimwe mu biro by'amatora kureba uko ibintu byifashe. Reka tubanze tubaze Diane nahazwe uko wabonye, tubwire uko wabonye ibintu bimeze aho wanyuze muri Washington DC cyane cyane hafi ya Perezidansi ya Amerika.
Ejo ni Mukankusi, nibyo nkuko bivuze naciye muri imbere ya White House hari ingoro y'umukuru w'igihugu Charles Zuma z'Amerika baba amenyesha makuru baba abanyagihugu bari bahari nta numwe yayemerewe kwegera nkuko byari bihahoze ibiziciro byari bihari abahazi haregeranye n'ubushikiranganji bumwe aribwo bw'ubushikiranganji bw'ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwandikiwe mu icungararo yaho hariho amabanki atandukanye ndavuga nka Chase hariho inzu zitandukanye zo gutumatumana ko amakuru nka T-Mobile zose zari kwimbaho bariko arazishaka imbaho ama restaurant amaze kurira ko bariko arashaka imbaho zitandukanye navuganye n'umwe wafise ama restaurant ngaho onye muri iyo micungararo yahari ingoro mukuru y'igihugu ndamubaza ni kwereka iyo muri ko murabikora aravuga bati nta wuzi ikizagukirukira gukurikira amasaha imbere n'uburyo bwo kwicungira icuka cari kihari rero imbere y'ingoro mukuru y'igihugu hariho abo no kwita ko bari kuba yiyerekana kuko bari bafite ibyapa bitandukanye birimo ubutumwa burimo nk'ubwibutsa bati Black Matters Live ubuzima bw'abirabure ni ngombwa ko bukirirwa n'iki abandi bakaza bavuga bati turakeneye impinduka aho hari imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu hariho n'abari kuraririmba batera indirimbo mu nyuma rero ngira ngo nahamaze nk'amasaha abiri polisi havuye iza iracungera bikomeye ku buryo kugira ngo nk'abari kuba biyunguruza bafata amamodoka rusange byari bigoye ku muntu agusanga nk'uri barinda kwegera inyuma cyane kuko bazibiye amabarabara atari make nk'uko byari byifashe muri rusange Washington DC ariko nongere ikoresheje ni nk'abahazi barazi neza yuko ari igisagara kigenderwa cyane nta modoka nyinshi zari zihari nta ngenzi nyinshi wahabona n'ubwo hari ingingo z'ingenzi zorohereza ingenzi zari zafashwe aha ndavuga nk'abiyunguruza cyane bakoresheje uburyo nka Uber na Lyft ibiciro byari byagabanuwe cyane rwose kandi ugomba ifatira bikubwira ati biragabanuwe kugira ngo ushobore kuca gutora nuko byari byifashe Washington DC ndavuye nace gato Chinatown ni gisagara nk'abari mu Rwanda bo kwita nko kwa Rubangura bari mu Burundi bakahita muri de la mission hari ibikorwa byinshi bitandukanye ibyo bikorwa wabona ko byagabanutse ugereranyije n'iminsi itandukanye
hanyuma se urebye aho ngaho wanyuze wabonaga nk'abantu bambaye nk'udupfukamunwa bashyiraga intera hagati yabo uko byari bihagaze ni gute
ego ejeni bari bafise udupfukamunwa bari bafise mu mabarabara wabibona ko bafite udupfukamunwa ariko nk'abo bari imbere ya White House bo urumva ko bari kuravuza n'uturirimbo bisigura ko ntibari batandukanye rwose bari bafite indirimbo bari kuravuza biyumviriza ariko indirimbo nziza ziha ubutumwa no kwita ngo ubu Donald Trump perezida Donald Trump yuko bashaka impinduka n'uko byari bimeze
uvuze ko wageze aho hafi ya perezidansi y'Amerika ukajya na Chinatown ahandi naho wazengurutse naho aho hafi mu murwa mukuru wa Washington mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye no muri Leta Virginia aho wasanze bitandukanye gute
ejo ni neza na neza ubundi imbere y'ibiro by'itorera Arlington ahari muri Leta Virginia ndabona abantu bariko baraza ahanini bagizwe n'abari mu zabukuru baratandukanye ntibegeranye cyane bari kubinjira barabaha udupapuro mu kanya ngira ngo ndahava ndabizanditsemo kuri utwo dupapuro hariho abantu rero ku ruhande rwanje ndabona nk'abandi berekana ko bashigikiye by'ukuri Joe Biden hariho n'abandi bambaye berekana ko bashigikiye Donald Trump itandukanirizo rihari ni uko si benshi nk'ingene bari bari Washington DC ku murwa mukuru kandi na Donald Trump nakubwira ariko amajambo asa nk'uko baba bariko bariyerekana byo ngahandi imbere y'itorero rya Arlington ibiro by'itorero rya Arlington muri Virginia nta bihari
urakoze Diane nahazwe inshuti mudukurikiye nk'uko nari maze kubibabwira bira mukanya mugenzi wacu Dirwema nawe ari muri Leta ya Maryland aho yakurikiye ibikorwa by'amatora edi byifashe gute ubu urahagana hehe hari mukati
urakoze cyane Jenny ubu ndi mu gace kitwa Colombia ni hafi mu birometero nka 30 uvuye mu mujyi mukuru wa Washington aho igikorwa cyo gutora gikomeje maze gusura amafasi y'itora agera kuri 5 hose ikigaragara nuko abantu barimo gutora mu mahoro no mwituze ibyo twari dusanze tumenyereye ko haba hari imirongo miremire ikigaragara ubu ngubu iyo mirongo ntayo ihari abantu baraza bagatora bagahita bataha ntabwo bibafata iminota irenga 10 cyangwa 15
maravuga kwa ari impamvu kizaba azituma noneho imirongo itabaye miremire.
Ari mpamvu nyamukuru ni cyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo kuba kibaye za leta zitandukanye zashyizeho ingamba zo korohereza abaturage gutora kare. Icyo nakubwira nuko kugeza ubu ngubu imibare dufite igaragaza ko abantu hafi miliyoni ijana bamaze gutora. Ibyo rero bikaba ngira ngo ari byo bituma imirongo ari migufi, ariko nanone ntangira mu gitondo bari bakeya, ariko uko umunsi genda wicuma ni nako umubare w'abaza gutora nabo ukomeza wiyongera.
Urabona bagenda barushaho kugenda baza cyangwa se baragenda bagabanuka?
Barushaho kugenda baza kurusha uko byari bimeze ubwo natangiraga gukora mu gitondo cya kare.
Ibyo bitaranye se no kwirinda virusi ya corona byo bihagaze gute? Urabona babyitubahiriza?
Barabyubahiriza cyane. Abantu bose binjira mu biro by'itora, ikintu cya mbere basabwa ni uko baba bambaye agapfukamunwa. Bari ku murongo ni ukugerageza bagasigana bagahana intera kugira ngo ntihagire ushobora kwanduza undi cyangwa se abe yakwandura icyorezo cya virusi ya corona. Bose urabibona ko barimo gukurikiza ingamba bagiye bagirwa n'abashinzwe inzego z'ubuzima hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hari ikindi tubona kidasanzwe watubwira mbere yuko tukurekura?
Ikintu kidasanzwe wenda umuntu yavuga ni uko nk'uko nari mbivuze abantu hafi miliyoni ijana bamaze gutora. Ibyo imwe muri mu mpungenge zirimo kugaragazwa ni uko bishobora gutuma tutamenya umukandida da watsinze amatora uyu munsi. Nubwo bamwe bavuga ko bishobora ko aza kumenyekana, ariko kubera ko zimwe muri za leta ziravuga ko ziza gutangira kubarura ayo majwi ari uko ibiro by'amatora hose byafunze, abantu bagakeka ko bishobora gutuma tutamenya ishusho nyayo y'umuntu uza kuba watsinze. Nkuko tusanzwe tubimenyereye ko mu ijoro ry'itora abantu b'Abanyamerika benshi barara bamenye umukandida watsinze, ndetse uwo mukandida akageza n'ijambo ku Banyamerika.
Ezi Rwema ndagushimiye.
Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu byibanze ku matora yo muri Amerika uyu munsi birakomeje. Kuri aya matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Frederic Nkurikije yaganiriye na Commode Nduriyobija uba muri Leta ya Michigan, atangira avuga icyatumye atora kare.
Jewe narangije gutora, natoye kare kubera corona, kubera haba hari abantu benshi cyane, umurongo aba ari munini. Ijya bavuga ngo imetero zitandatu hagati y'abantu ntizibashe gukurikiza. Twese turatinya kwanduza imiryango yacu, kwanduza abana bacu, turabitinya. Hanyuma natoye kare, ariko apwe nka haheze nk'iminsi itatu ine barantelefona bambwira yuko sinyatire nasinye ku rupapuro rw'itora na sinyatire kuri karangamuntu yanjye ngo hariho utuntu tudahuye, ko donc iyo bulletin de vote izociba nini, izociba infam.
None mwaronse akanya ko gusubira gutora?
Ego, banderefu inshuro zibiri, hanyuma ndonse akanya narasubiyeyo ndabereka karangamuntu yanjye. Baca baragenda barambwira ati voila sinyatire dufise ni iyi, atari cyo wasinye, hariho akantu tubona bidahuye neza. Baca barabimpindurira ubwo nyine, baca mu bindi bulletin de vote byasaye iminota nk'itatu ine, biba birarangiye bati nicyo twashaka nta kindi.
Aho mu ntara ya Michigan muri ni ntara ikomeye muri aya matora yo mu 2020 muri Amerika, murashaka kutubwira ukuntu abanyagihugu ba itora rimwe muri aya matora ku mpande zose, abarepublika n'abademokrati?
Ku mpande zose abarepublika, ni Michigan ni ntara batamenya umuntu ayitsinda. Igihe kimwe abarepublika barayitsinda, ikindi gihe abademokrati bakayitsinda. Ubu rero abarepublika bari inyuma ya Trump bikomeye cyane, abademokrati nabo bati dukeneye ko ibintu bihinduka. Trump bafise izo batakunze kuri we. Donc ni imwe mu ntara bayita battleground, cyangwa swing state. Utsinze Michigan uba ufite amahirwe menshi yo kuba perezida w'igihugu cya Amerika.
Nk'uko mubivuze cyane, amatora yo mu 2020 n'amatora adasanzwe muri Leta Zunze za Amerika, eka muravye n'ukuntu abantu batoye hakiri kare ari sinzi n'amatora abantu bavuga ko adasanzwe ku bwanyu ni kuki bavuga ko amatora adasanzwe amatora muri mwaka
n'amatora adasanzwe kubera iyi myaka ine Perezida Trump amaze ku butegetsi ntiyabaye imyaka yoroshe ku bantu bamwe bamwe cyane cyane abantu b'inkewa abantu baba mu bindi bihugu cyane cyane abantu niki kiza cha corona cyatumye haba ukutumvikana hagati ya guverineri wa Michigan na Perezida Trump ibintu bya racism yariyongereye gusumba hariho rero abantu bavuga bati Amerika si igituzi hariho amajambo ava hejuru mu bategetsi tutari bwumve ariko ubu ariko arakwiragizwa nk'aho umenga ni bisanzwe nibwo bwa mbere twari tubonye abasivile bambaye ibikoho bafite amajire antibare bagenda ku biro by'intara bakamera saba guverineri nibwo bwa mbere twumvise ko hari milise zifata ibikoho bagategura umugambi wo kunyuruza buramatari nibwo bwa mbere hariho abantu b'ibyo bintu rero bavuze bati nonona igisi wa Amerika tuzi ati igisi wa Amerika yagwanye intambara y'isi yose ishaka demokarasi ishaka liberite ishaka oya kibisi bigomba guhinduka Michigan rero cyane cyane izo bintu bya rasizi n'ama milisi afite inkoho birakomeye rwose birakomeye ni mu ma eta avugwa yuko izo bintu bikomeye cyane ishaka rero ry'uko ibintu bihinduka rirahari biraboneka
uyu munsi nk'uko itariki zitatu ukwezi kwa cumi na rimwe niho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ariko araba kandi muri rusange mu bisanzwe umukuru w'igihugu yatowe naho amajwi nka yose abatarashika aramenyekana kubera ibiharuro n'amajwi agenda araharurwa mu ntara uyu mwaka siko bishobora kugenda abanyagihugu muri iyo ntara yanyu ya Michigan biteze iki kuri uyu munsi ku munsi wa kabiri nko mu ijoro
turiteze uwo ari wese ashobora gutsinda ibiharuro amasondaje akogwa berekana ko Joe Biden umudemokrate ari imbere ariko divana n'uwakoze iyo sondaje hari izindi sondaje zerekana ko Trump ari imbere cyangwa begeranye cyane ikindi nacyo muri 2016 de sondaje zerekana yuko abademokrati baza gutsinda Michigan ariko siko byagenze seve akadiferanse kabaye gatoya ariko ku munota wa nyuma zarahindutse abarepubulika Michigan barayitsinda donc n'ubu abademokrati barizeye kandi bafite ubwoba n'abarepubulika barizeye kandi bafite ubwoba nta amahirwe nta turindire uko biza kugenda
ingome reka turindire kandi ndagushimiye cyane rwose Commodore Ndoriyo Wija ku kanya wate kugira ngo umugane n'iyagiye ijwi rya Amerika kuri aya matora adasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2020 mwakoze
cyane
Frederic Nkundikije yanaganiriye na Emmanuel Giraneza uba muri Leta ya Pennsylvania.
Ega Emmanuel Giraneza mwebwe uyu munsi mwatowe cyane.
Jewe natowe mu minsi iheze nakoresheje ikete ariko narinzi ko ntazabona umwanya wo kujya gutora kandi kwa ko dutuye muri uyu mujyi usanga abantu benshi bajya gutora ugasanga uri ku murongo umaze amasaha menshi bikagora. Ikagora umuntu kubandanya umunsi wose
mbega abanyagihugu b'abanyamerika muri ko muratora ubona ayo matora abanyamerika bayitavye gute
urabona abanyamerika cyane cyane nko muri uyu mujyi baryitabiriye cyane kubera yuko urumva perezida urwo ubungubu nyine ntakunda Pennsylvania ntakunda umujyi wa Philadelphia umva nabo rero bahita babona motivasiyo yo kujya gutora mwereke yuko bamwongereje
aho ni muri icyo gisagara cya muri rusange mu ntara yose abanyagihugu nabo bifashe gute
bifashe neza uraje mba muri vire ariko ngakorera hanze muri vire umva abanyamerika bose tuyaga usanga buri wese afite idea yiwe cyane cyane no hanze yo muri vire usanga bashaka yuko Perezida Trump abandanye ariko mu mujyi ugasanga bashaka undi muperezida barashaka Biden
muri aya matora nyine aya matora adasanzwe mu mwaka wa 2020 aho tumaze kubona ko abantu batoye muri ubwo buryo mwakoresheje cyane bagishoye kuja kwibanza bikeke byazuburuye batoye ari abantu benshi cyane rwose imbere yo kuri munsi ku bwanyu ikintu cyatumye abantu batora hakiri kare n'ikihe
abenshi usanga bari gutora koko bashaka yuko ibintu bihinduka mu bantu batwaye iki gihugu bashaka ko ibintu bihinduka cyane cyane bivanye n'uko hari amacakubiri y'abanwari usanga abapolisi barashe abanwari ugasanga rero abagenzi abantu benshi barashaka ko ibintu bihinduka nicyo cyane cyane kiri gutuma abantu benshi bajya gutora barashaka ko byahinduka ibyo bintu
niteze ko uyu munsi muri baza ko ibiharuro byose bishobora kuba byamaze gushika bagatangaza amajwi cyanjye
pankirive sinzi ko bizokunda yuko bashobora kubona ibyo biharuro uwo munsi nyine kubera yuko hariho abantu batoye bakoresheje amakete kandi ugasanga ku mategeko ya pankirive nawe bavuze yuko amakete azoshika nyuma ya saa mbiri z'ijoro batazayabara bazashyira ku ruhande hama niba utsinze pankirive atsinze n'ibiharuro bikeya bagasanga n'amaketi ari ku ruhande barashaka ko yuko supreme court yangaha izodesida niyo ayo maketi bashobora kuyabara urumva rero kwako iyi ngiyi iyi state ni state niyo sinzi mu kirundi ko wabivuga swing state ni ukuva yuko abanyagihugu bashyigikiye republican n'abanyagihugu bashyigikiye democratic urumva biri divise
muri bake mu guhuraniza ikiganiro niho mwibaza ko amatora yo mu mwaka y'umukuru w'igihugu cyane cyane abagenda gute
biragoye kumenya uko bizogenda kubera cyane cyane njye noma niyumvira amatora yabaye muri denise kwa ko bari bakomeza kuraba amakuru kareba n'ibiharuro bakavuga ati kirarazotsinda ari imbere ari imbere ukibaza yuko ariko bizogenda ariko siko byagenda urumva rero n'ubu ngubu njyewe iyo inyeretse ibiharuro ntacyo bimbariye ndarindira uwo munsi nyine ndebe uko bizogenda
Emmanuel Giraneza urakoze cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika
aho murakoze cyane
urakoze Frederic Mudikije
turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi ry'Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Abanyamerika barenga miliyoni 99 bamaze gutora. Ni ukuvuga abarenga 2/3 by'abagera kuri miliyoni 139 batoye mu mwaka wa 2016. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professor Lionel Remesha, umurundi wigisha muri kaminuza ya Alliance International University mu mujyi wa San Diego muri leta ya California inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atangira avuga icyo umubare munini w'abamaze gutora ushobora kuvuze.
Ibyo bitigiri by'abaje gutora ni byinshi kandi ni byiza cyane ko abantu baje gutora cyane cyane muri demokarasi icyo ni ikintu aba ari ikintu cyiza cyane iyo ubonye abantu benshi bashoboye kubahimiriza bakagenda gutora abazoba yobora
mwitegereze ibibazo abanyamerika biteze ko abakandida ko bombi ko ari babiri bo torera inyishu mu byo batuma bahitamwo uwababona ko yo bafise ivyumviro vyiza ivyumviro nyamukuru mubone ibibazo nyamukuru birajishinga abanyamerika nibi
ibibazo nyamukuru cyane cyane hariho ikibazo cyo kirabaho ubu cha COVID-19 icyo ni ikibazo gikomeye cyane hamwe n'ikibazo cyo kuzamura ubutunzi babona mu bihugu byinshi ubu yasubiye kugara haba muri Europe urumva no ngaha ibitigiri bisa n'ibiriko biraduka vya COVID birashobora kusubira bikongereza ingaruka mbi ku gisate c'ubutunzi urumva abaje gutora abarifuza kuraba ukungene uwo bazotora yofasha kuzamura igihugu mu cancana muri ico gisate c'ubutunzi
aya n'amatora ariko akurikiranwa cyane si gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu no hanze y'igihugu haba Iburaya uturere twose Aziya reka na Afrika nikihe ayo makungu yiteze kuzotorwa muri aya matora nikihe biteze kuvyereke imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'utwo tundi turere twise
Amerika ni igihugu kinini cyane kandi ni igihugu gikomeye cyane ku isi ibihugu byinshi rero birakurikirana amatora yo muri Amerika kugira bamenye imigambi ishobora kuzoshyirwa imbere hanyuma barabe ukungene bashobora kubandanya bakorana na Amerika ariko icyiza ni uko urazi no muri kahise migenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu yamye ikomeye kandi izoguma ikomeye naho amatora ahetse imigambi y'iterambere imigambi yo gufashanya n'ibindi bihugu irabandanya itera imbere nk'umuzinga
tugarutse ngaha muri Amerika bavuga ko aya matora abaye mu gihe abitegereza ibintu benshi bavuga ko igihugu ciciyemo ibice mu buryo bitari bwaboneke kumbure mu bihe by'imbere yaho nikihe mubona umukandida azoba yatsinze amatora yoshobora gukora kugira asubize hamwe abanyamerika nk'uko bivugwa naho bitegereza ibintu
icyo ni ikibazo cyiza cyane ego aya matora nk'uko bivuze hariho abantu benshi barahimirije abantu benshi kuja gutora ariko urumva muri demokarasi benshi baritoza ariko hatsinda umwe ikintu gikomeye twifuza ni uko uza gutsinda hamwe n'uza gutsindwa muri aya matora ushobora gutanga ijambo rinywanisha abantu bakabona yuko nk'uko byabaye mu myaka iheze mu yandi matora bakanywanisha abanyagihugu amatora ahetse ubuzima bakabandanya
muri make mu kurangiza by'umwihariko ku byereka akarere ka Afurika niki akarere ka Afurika kiteze kuzoba yatsinze amatora ku bijyanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika
mu karere ka Afurika Amerika ihakora imigambi myinshi cyane rwose Afurika rero ndibaza yuko barifuza yuko iyo migambi ihari muri Afurika ikomeye nko mu bisate magara y'abantu mu bisate by'ubutunzi nk'ubu hariho umugambi wari waratowe mu mwaka w'ihumbi 2018 wa Prosper Africa uhimiriza amakompanyi yo ngaha muri Amerika kugenda gukorera muri Afurika nk'uyu mugambi muri Afurika barifuza cyane ko bandanya kuko urafasha kuzamura ubutunzi nabona ubutunzi bwashikiriwe n'izi ngorane za COVID-19 urumva abaye amakompanyi ajayo aja gufasha iyo migenderanire yofasha kuduza ubutunzi muri Afurika na Rwanda
turagushimiye ni Professor Lionel Lemesha yigisha kuri kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yigisha ivyerekeye ubudandaji mu makungu turako turavuga ku vyerekeye amatora y'uno munsi kuwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabashimiye cyane kuri iki kiganiro
murakoze cyane Fidel
bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi. Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9 ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
turimo duteze amatwi ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika ndashimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona nabagiye hanze kureba uko ibikorwa by'amatora birimo kugenda ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije amajwi yashyizwe hamwe na Facile Gebeho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe muri byose n'ubuzima buzira umuze mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.